kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muteza amatwi igano vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu igano vya ino genekerezo rya 2024 ukwezi turi mu kwa munani muri 2017 hano muri studio ya 18 Washington DC. Muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Anuka nabi akanyorobe kaguma mbwira ngo John igihome ngo nta mutima fisi
kandi ko bidakwiye ngo agirisha mfasha batoyi banje haraho mvoma amazi maja ngaha kumwonga ho hama nkirirwa na sereva bakiriya bakantuka ndabishuye akaguma ntuka.
Aba ni bamwe mu bana bo mu ntara ya Gitega bakoreshwa ubuzi butandukanye batarakwiza imyaka 18 isabwa n'amategeko kugira ngo umwana abe yokwemererwa kwitwa umukozi mu gihugu cy'u Burundi. Usibye rero gufatwa nabi, hari n'abataronswa imishahara ntibaronke n'uwo bitura. Turabigaruka ko handi hato nkuko turi mumenyereye. Turi ku munsi wa kane tubafitiye ibiriko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Mugume hagufi ya maradiyo yanyu kugira ngo ntibibacike. Ariko imbere y'ibyo byose nemeye mbanze ndabwire muri make ko muri Angola abanyagihugu biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu kuno wa gatatu. Amatora agamije guhitamwo uzosubira perezida José Eduardo dos Santos azova ku butegetsi nyuma y'imyaka 38 yaramaze arongoye ico gihugu. Yitezwe ko umugambwe wiwe MPLA uronka amajwi akwiriye kugira ngo ugume ku butegetsi muri kino gihe. Uwo mugambwe ukaba uyobewe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Jao Lourenco yatowe na perezida dos Santos se kugira ngo amusubirire muri Angola. Hatogwa umugambwe nawo gaheza ugatora uzo hava aba umukuru w'igihugu. Imigambwe itanu akaba ariyo rero iri kirahiganwa ni umugambwe MPLA warumaze imyaka 38 ku butegetsi. Ishami ry'abaharanira gateka kazi na muntu Amnesty International ryatangaje ko abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi by'abanyesiriya bugaraniwe hagati mu gisagara ca Raqqa kiri mu buraruko bwa Siriya ahari intambara z'urutavana ko hagati y'abasirikare n'abarwanyi mu hari wa leta ya Islam. Ku munsi wa kane Amnesty International yari yatangaje ko abanyagihugu baharugwa majana bishwe abandi bagakomereka kuva mu kwezi kwa gatandatu igihe hadutse intambara yo gutuza umuhari wa leta ya Islam. Ni gihe ishami mpuzamakungu ONU naryo rivuga ko abashika ku 50 bari hijya no hino muri ico gisagara canke mu bindi bisagara vyigaruriwe n'umuhari wa Islam bashobora kuba bariko barakoreshwa n'uwo muhari mu kubinyegezamwo. Icegeranyo casowe na Amnesty International kirongera kikavuga ko abanyagihugu ba mu manuko bw'uruzi Efrat bariko baragerageza guhunga ibitero vyakozwe n'abasirikare ba Siriya bari kumwe na Burusiya. Ico cegeranyo kikavuga ko abashika kuri 18 baguye mu bitero vy'indege iryo shamwe gise ivy'ubugizi bwa nabi vyabaye mu kwezi kw'indwi. Mu gihugu cha Venezuela, mushingwa manza mukuru Luisa Ortega yatangaje kuno wa gatatu ko yakombowe mu mabanga yiwe bidaciye mu mategeko mu ntumbero yo kumubuza gukora amatohoza kubagirizwa icaha cyo kurya ibiturire. Ortega yatangaje kandi ko abategetsi bakuru muri Venezuela biteze kudashigwa ahabona kujanye n'ivyaha byo kurya ibiturire bibariko. Bimwe muri ivyo birimo n'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe hamwe n'iterabwoba. Ivyo ngo ni mu gihe wamusubiriye asanzwe afise nawe ivyaha n'ivyo bimwagira. Perezida Nicolas Maduro akaba yararungitse rwandiko mu gipolisi mpuzamakungu rwo gusaba ko Ortega yofatwa bivuye kuri ivyo birego yashikirije. Tukibutsa ko intureka z'urutavana ko zimaze amezi aho muri Venezuela zimaze guhitana abantu barenga ku 120 n'abaharugwa majana bakomeretse cyane abandi bagatabwa mu mvuto. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza Perezida Maduro ibazo by'ubutunzi. Ni mu gihe leta yo isigura ivuga ko abatavuga rumwe nabo bakorana na leta z'umwe za Amerika kugira ngo batembagaze ubutegetsi buhari. Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva ibiganiro byacu muce kuruga kwa internet ya tari uwezi tatu akawurungu radio atuvewa akawurungu com ijugi Amerika tulawate gurira utu video masanamu atandukanye na mafoto atandukanye inguru tuwa tukwa wakoreye izi unavyo mukabisanga kui Facebook yacu aliyo vewa radio yacu
Iwanyu muntara Iwanyu muntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu muntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu muntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze harabana batatu babahungu barahe bakomerekeje na grenade aho bariko barayikinisha baragiye bitungwa ku mutumba wa Rushubi umutumba Rushubi rero ukabuherereye muri commune Butaganza y'intara ya Ruyigi mu Burundi ivyinshi ku ino nkuru na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana yanyarukiye mu miryango yabo bana
Hari ku mutumba wa Rushubi zone muriza komine Butaganza intara ya Ruyigi aha abana b'abahungu batatu igihe cy'isaha 12 batora ico bisi cuma c'imodoka Alexis niyo kwizera w'imyaka 13 niwe yagitoye ubwa mbere aratubwira uko vyagenze twamusanze ari karavurirwa ku ivuriro rito ryahitwe muriza
ndarinda k'impene impene zarashyinye cy'andarubona ayima cyaturagirana nabo ayima sharatemba gararusharaturi
kirubona uyumviriye ko ari gike
Nenga ni cyumwe cy'imodo gari gitembagaye kwa turagiye
Yagicukote Hafashe imana Trezor w'imyaka 5 nawe nyene ari mu bakomeretse yatubwiye uko byaje
Twabonye kizana kizana hiyo hari ya rubu acha kije yagezara gifundura kicekira mukorokana Yache kicho kira tuli.
Mfayo kugumya Manuelina ni mama wa Alexis niyo kwizera nyene ukinisha ico gisasu.
Bekago turitegwa tuko batuje ahantu. Hanyuma rero ubu aka kana kari hanze ako kari hanze. Hanyuma rero tuge twaye turi mu nzu twagiye twumva uruntu rugwa ko bibati ruturika gusa ntikwa nyene. Ko hari ku munsi w'isoko rero tuguye mu gahunzu nyene tubona tisira iraduhereye ko twaciye imyenda mugenzi wanjye asasohoka cyangwa badatindaga n'ibi bintu n'ibiki bibaye n'ibiki rero abo banyesoko baciye bavuga bati nujya mwana aciye yiruka yari afite ikintu mu minwe kiramukorokanye giciye gitembagara none rero nimufata urya mwana
mbega mu nyuma vyavuye bigenda gute
hanyuma rero niho umugenzi wanjye abibona gute acavuga ati yo nimufate mu mwambura impunzi uriho yambaye muce mu muntu bikirangaha uyo nawe kandi yari karapfa cyane biteye ubwoba ndamubwira ati ahubwo munyaka seriho twirukanye kwa muganga baradupfana kuko yakoraga amaraso menshi hanyuma rero niho baca badufasha abantu tutatuca kwa muganga n'uyu rero niwe we yaje mu nyuma hamana nyina atamashaka kwa muganga
ina bucumi odeta umubanyi wa turi kico kisasu ati bigwanisho biracari mu micungararo yaho tubaye
twarigeze kukira aba handi hantu duri ko turarima dusanga bakisiza ahantu mu kinyamavuta hama turahamagara rero abo twari kumwe mu ishira hamwe bakuru bacu bishira hamwe tujya tubabwira ati ngo murabe kino kintu tiyo murahatswe tiyo mukubita kwisuka ati ngaha twese twari kuba tuyogeye hama rero babwa basanga mbere ngo no guteka kirateze twaciye duhamagara cyo kumutekano ngaha baraza kugitegura bashora gitwara ku biro
Peter Nkuriki umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi aremeza mu makuru agasaba abavyeyi kubuza abana gukinisha ikintu cyose giteye amakenga ahubwo bagahamagara inzego z'umutekano imuriza Fidel Antoine Sabimana juri ya Amerika
urakoze Fidel d'Antoine Sabimana ngaho imuriza turacavuga rero ivy'abana mu kiganiro iwanyu mu ntara ariko ubu tubibandaniriza mu ntara ya Gitega ivugwamo ikoreshwa ry'abana batarakwiza imyaka yo gukora ubuzi abo bana bavuga ko bishika bagahohoterwa n'abakoresha babo mu kubakoresha ibikorwa bibarengeye canke bakabaheranira amafaranga baronka nk'agashahara inyifato ikaba inegugwa n'amashirahamwe aharanira gateka k'abana hamwe n'abajeje intwaro muri commune ya Gitega nkuko muza kuvyumva mu nkuru umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro yiboneye akana k'imyaka 5 gakoreshwa ivyo bikorwa
Ucibonekeza nuko abana bakunze gukoreshwa base hagati y'imyaka 10 na 16 umuco bakoresha ugizwa hanini n'abakozi ba leta hamwe nabikorera ivyabo akarorero nakaba bana bavukana ari batatu bayaze n'ijwi rya Amerika libasanze mu ntara ya Gitega umwe w'imyaka 13 akora mu nzu y'uburiro undi w'imyaka 10 akaragira impene hamwe na mutoyi muri bose w'imyaka 5 akora akazi ko gucunga uruhinja aba bana ko ari batatu bavuga ko ingorane zugarije umuryango wabo arizo zatumye bomoka bahitamo kuza mu gisagara cha Gitega kurondera akazi
papa yaje turubika akadutuka bakagwana na mama twe tugahunga twiruka dukurikiza ipanga n'amashoka ama twiruse tukaja kurara mu ishamba okay bakaduhamaga bakatugaburira abanyagahinga ama tukahaba kugira ngo twe tuje kurondera akazi twabaye nyene buhunge tuva muhiso ya twabona kongene papa yayasha zashaka kutwica ibyo byose yabikora kubera abagenzi be bamwosha kugira ngo nyene nyene baba bagenzi ba nyabo twe tukaguma tumuhanura bihe baka
uyu mwana mwihweje cyo kimwe na bato yibiwe biragaragara ko magogwa bahunzi wabo bayasanze niyo bagiye ani mu gihe basanga bariko bakoreshwa ubuzi bw'ingufu burengeye imyaka bafise uyu areze umwana agira ati
ntunguma ya muri yo kinoya
baragwemba don
angaye
ndivitaye birabishika kagukubita none wewe uyu gize makosa
Nakana papa kumkumbita nihale kwa Mungu pole kusenga.
Wagize iki?
Kwa natayo mwana.
Nena je umvusha akagutaha muhiro kubavyeyi biwawe.
Mara na.
Ntumva uguma muhiri impande y'abavyeyi.
Chaja kunora.
Kubona babana bakora akazi bakiri bato nimwe mumvo zituma barenganywa n'abakoresha babo ani nko guheranwa umushahara canke bakama batutswe
Ewa naharamba bwa mbere banyirukanye mu ijambo mu masayi ndengenda ku bagenzi banje atabaranda kintu kimbabaza muri akano kazi ni bitutsi cyane cyane aranuka nabi akanyorobe kaguma mbwira ngo John ndi gihome ngo nta mutima fise
mabuje kazara ya mpabuke buke nyene akandi ko bidakwiye ngo agisha mfasha batoyi banje kitangura hara heru kwezi kugaherera kukundi kandi akaba yampaye n'amahera make iyo bishitse bakadutuka ntitwishyana naba amajambo menshi cyane hari bikorwa byinshi kandi byinshi birenze hari aho mvoma amazi maja ngaho kumwonga ho hama nkirirwa na sereva bakiriya bakantuka ndabishyuye akaguma ntuka
nishimwe rihurukiyemo abakozi bo mu nzu ryo mu ntara ya Gitega Ados Burundi bamenyesha ko bagerageza bakabavugira kugira barenganurwe mu gihe bahohotewe simbavye imbere Aimé Parfait numuza bikogwa wirishiramwe ry'abakozi agira ati
bishye nkabo twagenda kwishyuriza imishahara yabo bagiye badahembwe twaraza tukumvikana n'umukoresha bakatubwiye nimba ramakosa baba bagirije umukozi wabo mugamo nyuma bakavyumva ko bakwiriye kumuha agashahara yakoreye narijya abara abana bafise imyaka mike barahindwa cyane dusanze tubigisha ibibano ngine bakuye kwitwara muri iyo miryango w'abarimwe kesha ari amafamiye agiye adukundira iyo tuvuganye mugasanga abana batangiye kwafata neza nk'abana babo
kuri izi ngorane z'abana bakiri bato bakoreshwa ubuzi bubarengeye ishiramwe riharanira agateka k'abana FVS Amade riranegura inyifato ya bene abo bakoresha ndirahisha Leonard ajeje igisata gikingira abana n'imiryango muri iri shirahamwe
umuntu wese agira uruhare kugira ngo abana basubize ku ishuri bakoresha bakuzi rero abakorewe amabinkaya ni byiza ko bashora kwitura ibigo bibijejwe turafite CDFC hariho komite zo gukingira agateka k'abana ni byiza ko bashora kwitura ibigo kugira ngo bishobore kubafasha abana bamerewe nawe gutyo iyo bimenyekanye barashobora kugira icyo bakoze bakabarenganura maze nibihano byoshora gufatwa
ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Gitega baremeza ko komine yitwararitse bene aba bana bakoreshwa ibikorwa bibarengeye mu kubafasha gusubira iyo baje bava Mazuru Adrien umuhanuzi wa mustaneri wa komine Gitega ajejwe igisata cy'iterambere ahamagarira uwo ari we wese mu kibano kwitanga mu guharanira agateka k'abana
uwo ari we wese atumiriwe ubwa mbere na mbere gukingira agateka k'umwana bavuga rero kuri ico kibazo ko nivyo komine iracitwararitse kandi irabi ifasha ku buryo wanashima hariho n'abana benshi ushobora gusanga bavuye mu zindi ntara baje kurondera ubuzi komine ikabakira yibakiriye rero bavuye mu miryango muri ico gihe kabarondera gatike kugira subire mu muryango ya Javama
tumenyeshe kwishiramwe ry'abakozi bo mu nzu aha mu ntara ya Gitega Ados Burundi rihurikiyemo abakozi barenga amajana 6 benshi baje bava mu ntara za Karusi Ruyigi na Rutana Igitega Raisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
Urakoze Raisa Liliana inamahoro ubunaho rero duce tunyarukira gatonya muri commune ya Kirundo hatunganijwe inama yo kunagura umugwi w'amahoro jeje gukinga ibiza n'impanuka ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ariko arakurikiranira hagufi yo nkuru Jean Bosco Ndarurinze ngaho onye mu Kirundo mwiriwe gute
twibene dashane byan
ni kweri ki habaye ukunagura uyo mugwi w'amahoro jeje gukinga ibiza n'impanuka
ego uwo mugwi w'amaho ujejwe gukinga ibiza n'impanuka n'umugwi usanzwe uriho kuva uramaze imyaka itari mike ariko rero igituma uko twa byagenye yashikizwa mu nama iriko biraba nuko uwo mugwi wigeze kuba ukora neza abawugize ni ukuvuga abantu bari mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'intara mu mashyirahamwe yigenga amashyirahamwe mpuzamakungu ayaba ayatabara imbabare cyanke abajejwe intwaro igipolisi n'abasirikare abo bose bafite ikintu bajejwe mu ntara haragize igihe ibiza biraboneka muribuka mu mwaka uheze ndetse no mu ntango z'uno mwaka ahavuze cyane ikiza cy'inzara hakavugwa uruzuba aho rero nk'uko byashyirijwe byaragaragaye ko abantu batashoboye gukorana neza na cyane cyane ko batari bafite igitabo cyangwa integuro ihari yingene boza barakinga ibiza n'impanuka imbere y'uko bishika icyo rero cyakiri gituma no munsi baje hamwe kugira barabe ingene mu gihe hosubira hakaba akaza ibiza ingene boba barakorera hamwe ndetse bakaba bategura n'imigambi ingene bokwikingira hakiri kare ibiza bitarashika.
Ego Jean Bosco iyo ntara ya Kirundo si ubwa mbere ivugwa mu ibyo biza hariho nko mu 2010 cyangwa imbere yaho gato harigeze kwaduka mu ruzuba rwinshi cyane rutuma n'abanyakirundo batari bake batabarumuka ariko uravuze ko agahadze bariko barakabona nibande bagiye kwicara hamwe kugira ngo utwe duhaze kugira ngo baze barahagurikira ibyo bibazo bibatera hakiri kare abanyagihugu barimwo canke nabo mu nzego gusa.
Ego uko nuko nabikubwiye abariko barategura ino nama abayi bwa mbere yateguwe n'intara ya Kirundo ego irarondera n'uburyo hirya ifashwa n'ishyirahamwe ente ya gitwa Norwegian Church Aid ariko rero abariko barashyikiriza inyigisho n'abafitiye ubuhinga abo nabo akaba ari abo mu gipolisi kigezwe gukinga impanuka aho bagiye baraca hirya no hino barereka abari ngaho ibiza byagiye birashyika uno munsi rero ariko baratanga inyigisho bereka akamaro kuko bosubira gukorera hamwe kugira ngo bashobore guhangana n'ibiza ndetse bashobore kugerageza kubikinga hakiri kare bitaraba imbere y'uko ntihagire ntihasubire kubona kuboneka gukora umwe wese ukwiwe mu gihe hosubira kuboneka ibiza nk'ibyabaye mu mwaka uhete.
Urakoze gose Jean Bosco Ndarurinze kuri iyo ncamake utugejejeho turaza kongera tugukenere makuru yacu yo hanyuma kugira ngo utubwire ivyinshi kuri ino nkuru.
Murakoze namwe.
Mukanya isase ni ibiko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Uko rero twari twabibasezeraniye uno ejo mu kiganiro cacu wanyu mu ntara uno musi kubikubira nugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi vyiriwe birananugwa nugwa nejo ni ibijanye n'ingingo zerutse gufatwa n'umushikiranganje w'indero mu Burundi zo kugara amashure amwamwe yabigenga hamwe n'ikugwa ry'abayobozi bo mu mashure ya leta atamenyesheje mu kibazo ca leta abatari bake rero barashima iyo ngingo ariko kandi baribaza utubazo dutandukanye harimwo no kubijanye na kazo z'akabanye shure bugariwe aho bahora biga aho ni mu gihe hari amashure ashika kuri 9 atigeze aronka umwana numwe amenye ico kibazo ca leta. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yacijya nino ino nkuru.
Inyuma y'umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha atangarije amanota yafatiweko mu kibazo giha uburenganzira abanyeshure bahejeje igice cya mbere cy'ishure shingiro kuje mu gice cya kabiri cy'amashure yisumbuye kuri uyu wa kabiri yagiriye ko afata ingingo zimwe zimwe. Hamwe ni kugara amashuri 9 yabigenga atamenyesheje umunyeshure n'umwe muri ico kibazo. Ahandi naho ni kugwa ry'abayobozi b'amashuri ya leta yamenyesheje ku bice biri munsi ya 30%. Umushikiranganji Janvier Ndirahisha yabandanije avuga ko ariko ariga izindi ngingo zizofatirwa amashure agera kuri 49 yamenyesheje ku bice biri munsi ya 20%.
Akaba ariho n'amashure 49 atashikanye 20% n'ayandi 9 atamunyeshure n'umwe yamenye ayo rero 9 abarugara imiryango hanyuma na 49 nayo ingingo nzo zifata mwiyo misi kulikira na waro siya mnanguta tukijana kumashuri ya leta labo njene ingingo zabo naso njene vita hindu laba yubozi tawakura laba bijeji na wabite gure kuronde laba yubozi bakulikira na inyigisho zabana
kuri izi ngingo zafashwe havuzwe byinshi ku mbuga ngurukanabumenyi harimo abakeza umushikiranganji ariko kandi hakabamo n'ibibazo bikeneye inyishu nkuko mubimenyereye turabasomera bimwe muri byo tutavuze ababyanditse duhere kuri uyu avuga ati mfaso ni mushikiranganji yaba byakunda woza nkaguheka ku mugongo n'imiburiburi isahimwe nkakudodesha kuko uri kukora ibintu bizima garukira indero abarundi tuzohora tukuzirikana ko imana ikuje imbere uyu nawe avuga ati je mbona ipfundo ry'ingorane ari kutubahiriza amategeko y'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta buvuga neza ibijyanye n'ingene abigisha bakwiye guhabwa akazi ubwo buryo ntibwigeze bwubahirizwa kandi ariko ubwo shoboye gutanga abigisha babishoboye ku rugezo rukwiye uyu nawe yanditse avuga ati subiramo neza ibijyanye n'indero byose inyuma y'ubwo bushikiranganji bw'indero muce muce no mu bundi bushikiranganji bwose mugerageze gukorera igihugu turabe ko cyosubira ku murongo n'uyu yanditse ibisa n'ivyo ati turondere ubumenyi mu bisata byose n'ubundi bushikiranganji bwose burabire ku mushikiranganji w'indero hari n'uyu yanditse ibisa n'ibinyuranye abandi bavuze ati n'ukuri birababaje ko umushikiranganji atazi ibijyanye no kwigisha kugara amashure kubera yamenyesheje kubusa kwijana bisari kwirukana umunyeshure kuko yarose ubusa. Hari uyu nawe avuga ati sinibaza ko ukwirukana umwana kuko yarose ubusa kwijana ari kumukorera ikibi mu ndero hategerezwa kubamwo ikijanye n'uguhigana. Hari uyu nawe abaza ati mbega none ayo mashure yugaye nayahe. Hari n'uyu abaza ati none zarose ubusa kumva izi. Tugarukirize kuri uyu avuga ati mbe barapfutse amanota ya konkuru kuri ibi bibazo bijanye n'iyo abanyeshure bazoca baja inyuma kugarirwa amashure umushikiranganji Janvier Ndirahisha asaba abavyeyi kubaronderera ibibanza ku yandi mashure
cenda tamunyeshure numwe yamenye ndabisubiyemo babe barugara imiryango cyensaba abavyeyi yuko barondera ibibanza ahandi na cyane cyane yuko ayo mashure tutazi n'icyo bakora ndabasabye ndabisubiyemo aya cyenda ndamenyesha babe barugara imiryango kuva bumvise iri tangazo nibara kubikemere yuko atamwana n'umwe amenya ikibazo nk'iki
nawe kubifuje kumenya amashure icyenda yugawe agizwe n'imwe yo mu ntara ya Bujumbura ariyo Groupe Scolaire Maendeleo iri muri commune Mutimbuzi ayandi umunani ari mu gisagara cha Bujumbura ariyo JIB ETC RT Intahangwa RT Ernid Ecole Emmaus CPUB CEBU na EAC School twibutse ko amanota yafatiwe ko angana na 85 ku 200 mu mwaka w'9 hamwe n'ijana na 15 ku 345 ku bo mu mwaka w'10 umushikiranganji w'indero agira ko asaba abayobozi b'amashure gutanga ibibanza ku banyeshure bananiwe icyo kibazo bifuza gusubiramo umwaka ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mugihe hasigaye indwi zibiri gusa kugira ngo umwaka w'amashuri utangure muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi y'agategekanyo ya Monge Monge zirasaba amashamwe ashinzwe uburezi kuyozi shigikira abana babo bakaja amashure ni mu gihe hari abatigeze bahonyoza ikirenge mu ishure mu mwaka waheze. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo.
Zimwe mu mpamvu zituma abo banyeshuri ba mu ngambi yagateganywe mu ngemonge batiga nuko bageze muri ingambi mu kwezi kwa mbere mu gihe umwaka w'amashuri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo usanga utangira mu kwezi kw'icyenda. Indi mpamvu nuko biba biteganyijwe yuko bamara ibyumweru biri mu nkambi y'agateganyo mbere yuko boherezwa mu nkambi yo mu Rusenda ahari amashuri abanza nayisumbuye. Ariko kubera yuko inkambi yo mu Rusenda iri mu impunzi z'Abarundi zirenga 130 itagifite ubushobozi bwo kwakira izindi mpunzi, usanga hari impunzi zimaze amezi 7 mu nkambi y'agateganyo ya Mongemonge Sange na Kavimvira. Bamwe mu babyeyi bafite abana mu nkambi y'agateganyo ya Mongemonge iri mu sekiteri ya Mutambara territoire FIS basaba yuko uyu mwaka w'amashuri usigaje ibyumweru bibiri kugira ngo utangire azongera gupfira abana babo ubusa. N'imberera Irdegonde afite abana bane bose batiga muri inkambi ya Mongemonge harita saba amashyirahamwe acinzwe uburezi muri Hasering.
Twebwe twasize ngaha mu kwezi kwa mbere twazanye abana biga, ariko urabona tugeze mu gihe cy'uko abana batangura ku ishure, ariko turabona neza yuko umengo ntibashobora kwiga. Twasaba yuko boduha uburyo bw'uko abana bo kwiga bakadushyira ku mugaragaro.
Usibye aba bana babana n'ababyeyi babo mu nkambi yagateganyo Mongemonge, hari n'abandi abana ba muri inkambi uyu mwaka w'amashuri wa 2016-2017 wapfiriye ubusa kubera yuko batarashigwa ku gipapuro kizwi nka fomu, igipapuro kibahuza n'ababyeyi babo mu nkambi yo mu Rusenda, dore ko bagiye bahungira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byiciro bitandukanye.
Ni kwanishwa majedone nkaba niga mu mwaka w'umunani mu Burundi cyashika mu kwezi kw'11 hanyuma bacaravuga ati mwebwe mpaka kugira mujye ku ishure mubanze kujya ku Imongemonge babafotore. Hanyuma rero tukamara igihe kingana uko turindiriye hariya yo ko batujyana, hanyuma bica haragera igihe kinini caba batuzana mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatanu ifoto ziraturengana, buca bafotora niho twashika ifoto ziraturengana kugeza mu kwezi niho tukirindiriye. Bimwe jamu jana iko ndiyumvira nako ndiyumvira yuko boduha nk'umwanya tukaja kwitegura ku bazeyi bacu nkatwebwe tudugizwa ku mafomu tukaja kwitegura hanyuma mu kwezi kw'icyenda tukaja ku masomo.
Jewe nari ngiye wikeme kuva aho twaziringa turakeneye natwe kubwira tujye ku ishuri turabikeneye abanyeshuri.
Saba ababyeyi bo mu nkambi z'agateganyo bugarijwe n'ibibazo by'abanyeshuri batiga, ahubwo n'impunzi z'Abarundi zibanze inkambi mu muhana w'i Kenya uri mu birometero 8 n'inkambi ambiyo mu Rusenda zisaba asere yuko yazibuka ikishurira abana babo kubera yuko ari hurizo rikomeye kuri aba babyeyi kubona amafaranga y'ishuri.
Cyo saba asere twege turi hanze y'inkambi bari bakwiriye kugendera abantu zeziye ko ziri hanze y'inkambi. Amashuri ari hanze y'inkambi abanyeshuri biwacu b'Abarundi bige ku buntu kubera na amahera dufise kubarihira. Abana kwicara muhira batiga ni bibi. Ubuye nituzi tuko turavuga nituzi cyo tutanguza abanyeshuri izo uniforme tugure amahera yo kwigisha abanyeshuri na dufise.
Jamii Kitamuka umukozi ushinzwe gukingira impunzi muri inkambi y'agateganyo atangaza yuko muri mwaka w'amashuri wa 2017-2018 abanyeshuri ba mu ngambi z'agateganyo nabo baziga mu gihe inkambi nshasha y'umurongo izaba yuzuye. Kuba aba bana b'abanyeshuri bamara igihe kirekire mu ngambi z'agateganyo bicaye batiga, muri bo hari abagenda basabiriza ibyo kurya n'imyambaro mu baturage b'abakongomani babatuye mu mujyi w'Ibufira n'uw'Ibaraka. Badasenga bo ku bwijwi rya Amerika Imongemonge ho muri territoire FIS.
Nuko rero ncuti bakunzi bijugi Amerika ni kiganiro iwanyu mu ntara. Tube tubasezereye ngaha anya ari ku rutonde rw'igano by'ijugi Amerika rurabandanye ho mutwumva muri imbere yuko duhana gahindukira kano karirimbo ni wabagahe na ko muririmbyi Nshimi yumva Emmanuel wo mu gihugu cy'u Rwanda ariko azwi cyane ku izina rya Emmy. Emmanuel akaba asanzwe abangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo akazoba yagendeye ijugi ya Amerika, turabararikiye ikiganiro muri sanga cy'igihe cy'isaha cumi aho tuzomwakira ntimuze mu gisibe na hejo rero n'utundi turimbo twiwe.
Oh,